Abigaratia ikigabane cya kane. Ariko ndavuga yuko Samuragwa yakiri umwana atacatandukana ko n'umushumba nahari wenyine ibintu byose, ariko aganzwa n'abamuzigama n'ababwiriza kugeza mu gihe cyashinzwe na se. Natwe nuko tukiri abana twari tujakara ivya mbere vyo mu isi, maze igihe gikwiye gishitse Imana ituma umwana wayo yavyawe n'umugore kandi yavutse aganzwe n'ivyagezwe ngo acungure abaganzwe n'ivyagezwe, biduheshe gucika abana bayo. Kandi kuko mu bana bayo Imana yatumye mwe mu mwana wayo mu mitima yacu atakamba ati Abba Data, nico gituma utakira umushumba ariko uri umwana wayo, kandi kuri umwana wayo muragwa ubihawe n'Imana. Ariko ico gihe kuko mutari muzi Imana, mwari mujakara Imana zitari zo uhereye mu kamere kazo. Ariko none ko mwamenye Imana, cyane cyane ko mwamenywe nayo, ni giki catumye musubira inyuma mugahindukirira ivya mbere vya goyigoyi utagira ikimazi, mukagomba kubijakarira ukundi gusha. Muziririza iminsi, amezi, ibihe n'imyaka, mu nte Yakoba yuko kumbura ivyo nabakoreye natamijwe n'ubusa. Ndabinginze bavukanye, mumene nkanje kuko nanje meze nkamwe, nta nabi mwangiriye. Ariko murazi yuko amagara make mubiri ariyo yatumye ndababarira ubutumwa bwiza ubwa mbere, kandi vyabagerageza kugwa umubiri wanjye ntimwabitituye, ntimwaciriye inyeri, ariko mwanyakiriye nk'umumarayika w'Imana canke nka Kristo Yesu. None kwa kwishima kwanyu kuri hehe? Ndicabona canye yuko biba vyarashobotse muba mwaremeye kwinogora amaso mukayama. Mbega mpinduye umwansi wanyu no kubabwira ukuri, babandi babagirira ishaka mu buryo butari bwiza. Ariko icyo bagomba ni ukubazigira hanze kugira ngo namwe mubagirire ishaka. Mugabo ni byiza kugirira ibyiza ishaka ibihe byose, atari igihe turi kumwe gusa. Bana banje bato, abo nongera kwiyoroka mu marira gushitsa ishusho ya Kristo izoremerwa muri mwebwe, kandi nagomba gushikirana namwe aka kanya no korosha ijwi ko ivyanyu binzazani. Mwebwe abagomba kuganzwa n'ivyagezwe, nimumbarire. Mbega ntinkumva ivyagezwe? Kuko vyanditswe yuko Aburahamu yari afise abahungu babiri, umwe ari uwo kunshoreke, uwundi ari uwo ku mugore bwite. Uwo kunshoreke yavyawe mu buryo bw'umubiri, uwo ku mugore bwite yavyawe ku bw'isezerano. Ivyo ni nk'umugani, kuko abo bagore ari nk'amasezerano abiri, rimwe ryavuye ku musozi Sinai rivyara abo kuguma mu buja. Iryo ni Hagari. Nuko Hagari n'umusozi Sinai wo muri Arabiya usobanurwa ngo Yerusalemu wa none, kuko usangiye ubuja n'abana bawe. Ariko Yerusalemu wo hejuru niwo mugore bwite, niwo mama wa twese, kuko handitswe ngo
nezerwa yewe mugore w'ingumba utavyara, turi kusemerere wewe utaramukwa, kuko abana b'intabwa ari benshi baruta ufise umugabo.
Namwe bavukanye muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yari ari, ariko nk'uko icyo gihe wavyaye mu buryo bw'umubiri yahamu wavyaye mu buryo bwa mwemwe, nanone niko biri. Ivyanditswe bivuga biti
irukana inshoreke n'umwana wayo, kuko umwana w'inshoreke atazoraganwa n'umwana w'umugore bwite.
Nuko bavukanye ntituri abana b'inshoreke, turaba wa mugore bwite.